amazi ikiyaga cya Tanganyika neza na neza ku nkengera ziri mu gisagara cya Bujumbura ahegereye ikivugo cya Bujumbura naho bita ku Mase muri quartier y'icumi muri zone ya Ngagara komine Ntahangwa. Ayo mazi yari yahinduye ibara mu gihe hari abemeza ko haciye iminsi itatu asa n'urwatsi rutoto. Kuri uno wa mbere niho iryo bara ryatumye yibonekeza abantu benshi baje kuraba ibyabaye kuri icyo kiyaga. Bamwe bavuganye n'ijwi rya Amerika bemeza ko ibyo byashyitse ari igitangaza kandi biteye ubwoba.
Ni ibintu nyene jewe bunmenga ni hatari kuva mbaye mu Burundi ndi umwana gushika ubu kimbere gishashe kone ikiyaga gihinduka kazanirange tutazi uri jeriza nane cyane cyane nko mu gisagara cha Bujumbura tumva ko gicaje bankingorane nk'amazi banywa sinumva iyo acapfusaza
no musa amazi adasa kuko yarasanzwe atsa kare yari amazi meza umuntu ashobora kunywa uko nyene ariko urabona yabaye yahindutse abaye ve
nk'umwene gihugu usanze ibintu ko tabiziga byahindutse washobora kugira ati ibintu byabaye nibiki ukagutera amakenga
cye ukuntu ndabibona ndabibona nabi kuko badutangura gukura twoganganye neza tukoga samedi dimanche bandanya koga ariko ubu unye na muntu azosubira kogangana umunsi n'umwe bitabaye neza
abo banyagihugu bemeza ko bakoresha ayo mazi bafite impungenge ku bijyanye n'amagara yabo bagasaba umuco ku byabaye kugira bamenye ibyo bari bukore ku neza y'amagara yabo.
Twasaba abahinga nyene ko bogira icyo bashikirije hakiri kare bakahumuriza abanyagihugu. Biragoye biragoye nk'amazi twari dufise niyo twoziganya ariyo twotangura kuvoma ubu tukabanza twari
ko umuntu yifata biragoye kuko ariyo mazi dukunda kunywa kenshi nk'abantu begereye igisagara mu kiyaya kuko begereye ruguru baranywa ajya asanga ava mu misozi. Icyo twosaba ni uko botubwira ko atagiye ushobora kuba byica turarindiriye n'ukuri
jyewe kuberamura numva bavuga ngo aya mazi ariyo amazi tunywa mu jini bavuga yuko arayo muri Tanganyika cyangwa amafite ubwoba yuko kuyanywa nabibonye bica bibingorana batumenyeshe ati nimuyanywe nta kibazo cyangwa ati nimuyare kuko no mu ijoro nza kugura kinjo.
Umuhinga Gaspari Ntakimazi amaze kumva ibivugwa ku kiyaga Tanganyika yavuye yishikira. Uyu muhinga yemeje ko ihinduka ry'ibara ry'amazi y'ikiyaga cya Tanganyika atari rwa mbere biba mu Burundi. Uyu muhinga akavuga ko ibyo bishobora kumara indwi zibiri avuga ko atacyo byica ku magara y'abantu ariko bishobora gutuma ifi zipfa muri iyo minsi. Mu bushikiranganji bw'ibidukikije buri kumwe n'igisata kijejwe amazi mu ishyirahamwe Regideso kijeje gutanga amazi n'umuyagankuba nabo nyine bahishikiye mbere baca batwara n'amazi kuyapima. Inyuma y'ibipimo ishyirahamwe Regideso ryamenyesheje ko amazi ritanga atashikiriwe n'iryo hinduka. Ku bw'ibyo abanyagihugu bobandanya bayakoresha kiretse mu gisagara cya Bujumbura ahandi haboneka iryo hinduka ni ku ruhande rw'igihugu cya Congo. Umuhinga Ntakimazi yemeza ko ivyo vyibonekeza no mu mazi ya Tanganyika y'ico gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo hamwe no mu mazi ya Tanganyika ari mu gihugu cya Zambia. Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya nimba iryo bara ry'urwatsi rutoto ryoba ryibonekeje mu mazi ya Tanganyika ahantu rubibe n'igihugu cya Tanzania no kuvuga mu ntara z'ubumanuko bw'igihugu arizo Rumonge na Makamba. Ariko aho twavuganye bakaba batumenyesheje ko amazi ya Tanganyika muri ako karere na hadasa neza atabara ry'urwatsi rutoto afise. I Bujumbura, Raymond Zimana, Ijwi rya Amerika.